Radio Indundi Culture amakuru mu Kirundi.
Tuwe mngiri wetu wa nikazo makuru wa diyo indundu kuitire ya bateguri ya kuru mungoro bauku wa mbele. Nitariki ya mbele kwezi wa gata ndatu mbili na mirongi vina gata ndatu haza kwa gizu nizi ngonguru nguruzi kulikira. Imyaka mirongi tatu ni tatu ya lirangye kuru wa mbele kuva kuwa mbele. Heshu mwaka wiki mbikimwa majani chenda na mirongi chenda na gata tu mchinzwe demokrasi Burundi. Bamwe mwanyagi kwa mkisagara cha Bujumbura. Baranegula kumucho ukuliri mururiri mburuhaya gizigihugu. Kwa hebge mkura mwemu mashule. Ivide wakabi vudze bafatiye kutanga dujashiki jwenu ushikiranganji mwide bujejwe. Hari mngindero kwa gata anu windwi iheze. Pisiose muza kufidu umva murano makuru. Na yuru nanife na debe rurikie mngu amashira mwarani nineza yaba na Burundi. Ruvuga ko rurajwishinga nikoreshwa nabi ry'ubuhinga ngurukana bumenyi kubana bakiri bato muri kino gihe muramenyere ku munsi wa mbere tubashikiriza inkuru ijanye n'inkino uyu munsi tuja kuvuga ubwiganwa ry'igikombe cy'umukuru w'igihugu mu mupira w'amaguru gifashe mu Burundi makuru saa gusa tuafite na yandi na makuru agaramwe bw'ivyuma na Kofi Olivier Robert Intwari yudone niyo yanzigamye nyige ndabashikirize mu kanya n'inkuru imwe mukwaye
Radio Indundi Culture.
Mungere ndabahe mngiriwe mngarimeje kufziumva mungyo nguru nguru kwa imyaka mirongi tatu ni tatira irarangiye kuva kuwa mbele uheshi giyombi kimama jachena mirongi chenda na gata tu hashinzwe demokrasi Burundi hari nyuma yaho umugambwe sahwanya frodebu utsindi ya matora ya tunga nijwe mungurue mga kanyene au hato kwa Ameriki yoro ndadaye mga mkuru igigu Burundi mkikano ya haya hadio indundi kuritire kuru yu ambele mvugizi wa umugambwe Sylvester Bikoli Ndagara anegura kogushi kuhakiri ingora nizitaringe mubijanye ni tunga nywa ginu waro uyo muvugizi agavuga nk'isubira inyuma kibijanye n'imigambwe myinshi ku rubuga mu Burundi kurikira Sylvester Bikoli Ndagara havugira umugambwe sabanya Frodebu
tufashe ko demokrasi mu bintu biyigize ari ibintu byo guhiganwa kw'imigambwe myinshi mu matora ara y'umukuru w'igihugu ari inama y'ishinga amateka ibyo byari byarahabaye mu 1961 no vuga rero yuko sabanya Frodebu yagarukanye mwizero mu bya demokrasi ugarukana intwari ishingiye ku migambwe myinshi kandi byafashe umwanya hazamo rero kandi ingufu zivuye mu bihugu byo hanze cyane cyane mu Bufaransa navuga kandi ko cyo gihe byagiye no gushoboka kuko mu mategeko yariho umunsi wa gatandatu no kuwa mungu ari umunsi umugambwe ushobora kugira amanama ku byumva ibi byimusha byo kuzurasaba ngo biwandikira mu stanteri n'ibiki ntibyari bwahaze ibyo turimwe ubu kuva umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi ugarutse biraboneka ko takeneye kubona iyindi migambwe kumva nk'umuntu tegetsi kana akashobora kuba ati James nkeneye ubundi mugambwe ku gatumbi wanjye mu isoni wanjye mu ikomini kandi bikagenda ubu amatora ingene yagenze ahetse ibyo byo yabikabaye akayicyamugongo ngo bagutoye ijana ku ijana we ibyo wumva hari demokarasi irimo ya bijya byo n'ubusuma bw'abantu hanyuma no mu buryo batwara urabona ko atangendo ya demokarasi irimo
Sylvestre Bikoli Ndagara umuvugizi w'uwo mugambwe kandi asezeranya ko uyo mugambwe utazoreka kubandanya urugamba rwo guhabuza demokarasi mu Burundi avuga ko bazokwama baharanira ko igihugu gitwagwa kuri kijingingo ngendegwa ko ziranga demokarasi umviza kandi umuvugizi wa sahwanya Frodebu Sylvestre Bikoli Ndagara n'ubu akaba kuri mikro ya mugenzi wacu Jotan Iratuzi
yari ibintu byinshi birenga demokarasi ubwa mbere ho hariho gutandukanya ububasha bw'inze kuko nka leta igiye kuzirarengera ubu tungane urumva ntabi bamwamaze kwica demokrasi ubwa kabiri hariho kwemera no kubahiriza ibintu by'uburenganzira bw'abantu n'amaliberi droits et libertés z'abantu ivyo bitariho nta demokrasi birimo kwemera imigambye myinshi bitariho ugashaka kwiganza uri wenyine ntabi babikiri bwa kane hariho ukungana kw'abanyagihugu hariho ibindi nibi bisanzwe byo kuguma ugirisha amatora ku gihe kizwi rero nka hano uvuga nk'amategeko agenga amatora burya turakwiye kuyicarira ntibaze barayahindura uko bashatse baza barakuramo ari nko kuvuga ngo nta muntu ngo azovuga amatora ngo atari ibyavuye mu matora atari senegose kera aho kuri centre bavuze hose baca babivugira hejuru washaka n'umunyamakuru akaca bimenyereje ataha muri komine muyinga n'umugambwe kanaka uje ubwambe none ibyo byo kubanza kubifukira hanyuma ngo ufite ijambo n'umusini gusa aho uba uri kurashaka deja kwiba gato hanyuma ikindi naco naha yo matora aba rero kindi kiranga demokrasi nuko abo babatsinze bose batezwa kubahiriza n'abatatsinze agatwarira bose urumva rero ibyo byinshi ngaha birabutse niho tuvuga ngo twebwe turinda muri sabanya frode buturinda kuguma tugwanira ibi bya demokrasi ibintu byose bigize demokrasi kugira bikende bitumbere mu nzira nziza
Silvestre Bikorindagara akari umuvugizi w'umugambwe sahwanya frode bamwe mu barangura umwuga wo gukora amashugwe mu gisagara cha Bujumbura basaba leta y'u Burundi gufasha kugira ngo haboneke uburyo bugezwe bwo kubika amashugwe abadandaza basigura ko uburyo bifashisha ubu budashemeye kuko butuma amashugwe atamara igihe kirekire aho mbere bamesha ko bagirira uruhombo vyishi kuri no nkuru na mugenzi wacu urivye kwizera
aba barangura umwuga wo gukora amashugwe berekana ko ishugwe ari gikoresho gisaba ubuhinga kugira rimere neza abatwavuga basigura kamazi meza akoresha mu kuryohora ishugwe
barishikanye ngana duce turitora tukaritobora neza tukarishira mu mazi meza bivanye rero n'urubanza ufise wowe muntu uje kudushorera cyatumenya nibyo turishira kugira ngo ribegwe
hari ibindi tubanza kwimika mu mazi yari byo twita amashifo tumaze kuvyubaka cha kintu turashingamo ya mashugwe muri cha kintu ubutabiza bona kumenya ngo ikintu kisanzwe konye
ubu unye nkibuke birasaba amapapye amahiba
ku kibazo cinge ni shugwe ribikwa Oscar Barakamfiti yasanzwe akora uwo mwuga avuga ko ubuhinga bakoresha muri kino gihari amazi hamwe no kureshira hadashika izuba
amashugwe akenera twatudobo turimwo amazi meza hanyuma arashira ahantu atazuba ahantu harakayaga haragatutu hamije kurikirana kwa kundi ko kuzura yahindurira amazi bamaze kuyashira aho hantu batazuba rigumari riyashikira aramara iminsi akamara indwi icyo ukora uguma uhindurira amazi kibereye ahantu ngaho
mu gihe bidakoze uko ishugwe rica ryoma ibituma haca haba uruhombo nk'uko bibandanya bivugwa n'abo badandaza
ibyo tabikoze uko bica ryuma ubwo nyene cyanke yudarihinduriye amazi y'amazi akacagira kandi kaudere kabi usanga n'umukiriye urimuhaye ntakiyohewe cyane
cyuhome tabikoze uko riragupfana mu kanya gato urashobora kurifata uko nyene ukaribyamikaho ku bugaragwa byari indi bishobora kumara nk'indwi yose nta n'iminsi ibiri rimara ubona gicyumye
mu gihe hari uburyo bugezweho bwo kubika amashugwe ariko mu gihugu butarahagera abo bakora uwo mwuga babona ko mu Burundi hoboneka ibikoresho bigezweho byo kubika amashugwe
umuntu abirondeye byoboneka ariko bisaba uburyo bwinshi turasaba ko dushyigikirwa na cyane cyane muri aka kazi kacu k'amashugwe
bavuze ati harabonetse abantu babifasha babandi bafise uburyo buke byogira akamaro cyane
mu bihugu bimaze gutera imbere hari ibikoresho mu kubika amashugwe aho twovuga nk'amavuta imiti mwimwe biri mu bituma ashobora kumara igihe kitari gito amakuru dukura ku bakora umwuga wo gukora amashugwe mu gisagara cya Bujumbura avuga ko intara zivamo amashugwe ahanini ari Bujumbura na Butanyerera
urivye kwizera aya makuru canke ibindi bigano vya radio Indundi Culture urashobora kuvyumviza kuri megahertz ya 188 n'ibice bimwe mu gisagara cya Bujumbura mu icungararo yacu 99 n'ibice 9 mu ntara zitandukanye zigihugu n'abari mu bihugu bibanyi abari ku murongo wa internet n'Indundi Culture akaburungu kome nyuma y'akaruhuko gato amakuru yacu arabandanya
Radio Indundi Culture
Radio Indundi Culture ku isaha 12 n'iminota 24 bamwe mu banyagihugu kandi yo mu gisagara cha Bujumbura baranegura ku muco kuririmba ururirimbo ruhayagize igihugu ko wahebwe muri amwe mu mashure ivyo kubgabo babona ko bisa no gutakaza karanga ko gukunda igihugu bafatiye ku kungene vyakogwa mu myaka iheze n'inyuma yaho bushikanganje bujejwe inyigisho busohore itangazo ku wa gatanu w'indwi iheze ritegeka abayobozi b'amashure kugarukana uwo mugigwa imbere yuko ivyigwa bitangura mu mashure yose yashure shingiro n'inyuma yashure shingiro yaba ya leta canke nayabigenga abanyagihugu babonako nibindi bisata vyokuguko ejide nahayo
bamwe muri abanyagihugu bavuga ko guhagarika uwo mugenzo vyatumye ibijanye no gukunda igihugu bigabanuka mu gwaruka muri kino gihe bavuga ko kuri mu ruririmbo rurahageze igihugu mu mashure byafasha abanyeshure gukura bumva ko ari abarundi kandi bakunda igihugu
uri kuraraba ugukunda igihugu kuragabanuka mu bana bacu nibimeze akumwe kwa kera abantu bari ko baragendagenda Burundi bwacu buriko burasamirana twese twarahagarara none ubu naho bari ko bavuga nengo nta nibyo tumenya
abandi nabo bavuga ko batazi igituma uwo mugenzo wahagaritswe ukuri imbo ruhagize igihugu ariko Burundi bwacu gohora ruririmbwa imbere yuko ivyirwa bitangura ivyo bikaba hari nabavuga ko byabaho umunezero
ntamvu ni imwe idrapo cyo bari taduga kuko idrapo idrapo twibutse ikintu gikomeye cyane mu muco w'igihugu twibutse kwikukira ku Burundi cyenka cyewe nciga twarana ririmbira gose tukavuga tuti hungabana tuzofana cyo hegwa gose kwanza ikorera hungabana kosari nini cyane niko sari nini cyane ahubwa aho hantu cyo bari taduga byari tegejwe kuduga aho hantu umuntu aba harunguye arakwiye guca bamukurikirana bakamubaza igitema tatu z'idrapo cy'igihugu cyangwa idrapo cy'igihugu ritaduga
hari n'abasaba kuwo mugenzi zo ukuduzi bendera honakurikiranwa kubahirizwa bindi bisata vya leta nande hose bitagikorwa kugira ngo ugire uruhara mu gutsimbataza umutima wo gukunda igihugu
ibyo bintu yakwiye gufatwa hose niwo ba muri education gusa byo kokwa no mu maservice yose yose yongingo igafatwa kuko birakwiye cyane gose yakwiye cyane dahere najya amasaha bubahiriza yo gutonda niho bica biba byiza bacha batinya wewe wese umukozi acabona ati Mavazangi darapo ya duze.
Mitangazo, yoko wa mnongi binichan darusamu no mwaka, umushikiranganji w'inyigisho yasavye abayobozi b'indero mu ntara zose kumenyesha abarongo ya mashure n'ibigo by'inyigisho vya leta hamwe n'iby'abigenga kuwo mugenzo utegerezwa gusubizwaho buri gitondo imbere y'uko abanyeshure binjira mu mashure muri iryo tangazo ubushikiranganji bunegura ko kubona kuduza ibendera ry'igihugu haraho bitagikorwa kandi cyari igikorwa cy'akaranga gikomeye kigaragaza icyubahiro hamwe n'iteka by'igihugu
Ejide nahayo na urakenuye runanife na Debere urikiyemo amashyirahamwe haranira ineza y'abana mu Burundi nago ruvuga ko ruradwishinga nikoreshwa nabigimbuga ngurukana bumenyi kubana bakiri bato muri kino gihe ubwo runani runegura ko hari abavyeyi bafata minenegwe ivyamakuru aca kuri izo mbuga mugiye kuri uyu wa mbere ku isi yahimbaza umunsi wahariwe abavyeyi nyuma yaho ababa mu gisagara ca Bujumbura bagaragarije amakenga nkayo mu makuru twabashikije kundwi heze umuvugizi wa FENADEB Ferdinand Simbaruhije ahamagara nyabu n'abavyeyi gukomeza kwigisha abana ingorane ziri mu ikoreshwa y'izo mbuga iyo zikoreshejwe ukutariko hamwe no kugabanya umwanya abana bakoresha izo mbuga.
Urani Fenadebe rurushinga nikoreshwa n'abigimbuga ngurukana bumenyi n'abana bamwe bamwe bazikoresha mu buryo bunyuranye n'agaciro k'imico kama indero kama y'ucacu n'inyifato runtu by'ikibano cacu. Kabaje akaba ari uko kugeza ubu tagendugwa. Urani Fenadebe dubana kandi ko inyifato mbi abana bakura kuri izo mbuga zikomoka kukudakurikiranwa n'abavyeyi babo. Abana bamwe bamwe bigana abagenzi babo mu gukoresha izo mbuga ntibamenye ko bishobora kubagira ingaruka mbi mu by'ubwenge mu by'inyifato mu mibano no ku magara yabo muri rusange ababyeyi batamenya uruhare rwabo mu kwigisha abana babo imbuga kabumenyi kandi bigaragazwa no guha umwanya muto ivyigwa kunanirwa mu mashure kudakunda kwiga guha amashure mu bijanye n'inyifato naho bigaragazwa no kwigunga kudakina n'urundi rwaruka kutagira abagenzi n'ibindi bintu urani Fenadebe rusaba ababyeyi gukomeza kwigisha abana kumenya kaga kari kuri izo mbuga mu gihe zikoreshwe nabi kugabanya umwanya abana bamara bakoresha izo mbuga na cyane cyane mu ijoro guteza imbere ibiganiro mu miryango ku bijanye n'ikoreshwa z'imbuga rukana bumenyi kubana nabo urani Fenadebe basaba kumenya ko mu gihe bene izo mbuga zikoreshwa nabi zishobora gutuma abo bana badashobora gutera imbere urani Fenadebe basubiye kwiyemeza yuko rugiye kubandanya rukora igishoboka cyose kugira ngo abana bakoreshe neza izo mbuga
Radio Indonesia Culture ayavugwa mu nkino
Ngamaze kuvyumva buna urumwanya w'inkuru y'inkino inkuru tubashikiriza imisi yose ya mbere uyu munsi tuvuga ku higanwa ry'ikombe cy'umukuru w'igihugu mu mpira w'amaguru ingena gifashe mu Burundi Yusuf Mose arunwe gisata kijejwe ivyo gutunganya amahiganwa mu ishiramwe ry'umupira w'amaguru FFB asigura ko gifashe neza muri rusange ariko akavuga ko imigwi ititabira yenda iragabanuka bitumwe nibazo byo kwiyunguruza byibonekeza muri kino gihe mu gihugu iyi nkuru y'inkino twategwe na mugenzi wacu Odironkeje Imana
Higanwa ry'ikombe cy'umukuru w'igihugu Ulirafisi kiranga misi charge yungo kwewa kuyandi mahiganwa Yusuf Mosa rongo igisata kijeru vyo gutunga nyingino mwishira mwiju mpira wa maguru Mwurundi FFB Arashima kuicho kiranga misi chuba hirizwa
Mwaka wengino ngaha utangula itariki chumina zita anuzu kwezi kwa mnyandagaro Kachazi era nani itariki mirongi tatu Zuu kwezi kwa gatanu kumwaka kurikira aho rero tukaca tubona ya misi dushora gukorera ko kugira ngo byose bigende neza twatangiye kugiye twarashobye guheza kirikare
ikindi kimaze kuboneka nk'akarusho muri ryo higanwa nikijanye n'indero nko gutera kajagari ku bibuga bigenda bigabanuka
je tumaze kubona nuko ata kibazo kinini yaturagira cerekeye gukora ibidakoreka no kuvuga kubura discipline kushikubira cagenda neza kiretse imino kera zigeze kuba ku mastade amwamwe igitega za Uganda mugabo ahandi bimeze neza cyane
umwaka ariko imigwi yitabira iryo higanwa yabaye mike agasigura ko ibyo byatumwe n'ubukene bw'igitoro
arije dushikana imigujana 50 mugabo kubera ingorane z'ibitoro iri kwirakoroka gato kuko kiragoye ubujyo nibo bimenya hari ubwo tubaha si bwose 65 ubu yabaye mike
iyindi ntambamye muri iryo higanwa ni uko bura amashyirahamwe yorishigikira kugira rikomere gusumba nk'uko mose abandanya bisigura
turiko turakora ibishoboka byose kugira ngo turonke abasponsor bashasha ko murabona ubudufise umwe gusa tufise Fenacobo mugabo hamwe bogwira ubujyo bukaduga n'imigwi nayo nyene yoce ihatorera koyo
naho biruko yemeza ko FF bitere ryo higanwa ariko ku rugero ruto
turabubaha mugabo bayabaye izo nkino kugira ngo bazikine bisaba kwiyunguruza imitwe tubitanga
Yusuf Mose abona ko imigwi nk'iri mu kicicaro cha gatatu yoshigikirwa n'amakomine cyangwa intara hamwe no kuboneka amashyirahamwe menshi afata mu mugongo ihiganwa ry'igikombe cy'umukuru w'igihugu
mu gihe iyo migwi yofatwa mu mugongo n'intara cyangwa amakomine birashoboka mugabo ari imigwi yigenga bagikora mu mufuki wabo urabona kuva nko ngaha uje gukina igitega si munsi y'umuriyoni suwareho weza shobora kuyaronka
ihiganwa ry'igikombe cy'umukuru w'igihugu riheruka mu mwaka w'2026 ryatahukanywe n'umugwi wa Rukinzo watsinze umugwi wa Aigle Noire w'imakamba aho hambavu y'igikombe n'imidari wahawe ibahashaga miliyoni 15 mu mafaranga y'amarundi
udiro nk'ejimana urakeneye kuri iyo nkuru y'inkino wari waduteguriye no kuri iyo nkuru nyene turangije ko amakuru yacu ku isaha 12:33 nkengurukire mwese mwari ko murayumviriza nkengurukire Koffi Olivier Bentwari yamfanyije mwabwi ivyuma cyo done niyo yanzigamiye na yabashikirije ndabifuze ko namugira umugoro wa mwiza aho muherereye na gahwane